ili Nizbide Amerika. Izwidi Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nibatahure yuko muri politike umuntu wese arondera inyungu ziwe, izo nyungu zugarukanaho no kwiteza imbere no gutegura kazoza, mugabo ntibibagire yuko akazoza bagategura babanje guhindura ibyiyumviro basanzwe bafise.
Uwo ni Professeur Jean Salatiel, muntu n'utwiwe yigisha ivyerekeye politike kuri kaminuza y'Uburundi, avuga ku ruhara rw'abakiri bato ku bijanye n'amatora mu Burundi. Inkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Mara imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hijya no hino ku isi, amakuru twateguriye kandi tugira dushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas. Amakuru avugwa muri kitondo nayahe?
Waramutse neza Fide. Namwe muteza amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Nkuko ro Fide abivuze, mureke duhere muri Nigeria. Baritegura amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu ejo kwa gatandatu. Perezida Goodluck Jonathan na General Muhammadu Buhari wavuye ku rugerero nibo bakandida baza ku isonga mu bipimo bisohoka kugeza ubu. Abaharanira umwanya w'umukuru w'igihugu bose hamwe ni 14. Ejo Jonathan na Buhari bombi bashyize umukono ku masezerano ko buri wese azemera nta ngorane ibizava mu matora. Barasaba kandi inzego z'umutekano na komisiyo y'amatora kuzuza inshingano zabo uko bazihabwa n'amategeko. Naho abaturage bose ba Nigeria, Jonathan na Buhari barabasaba kwirinda urugomo n'ubwicanyi. Muri aya matora yo muri uyu mwaka, ubwicanyi ntibwageze ku ntera yo mu 2011, icyo gihe abantu bagera kuri 800 barishwe mu rugomo rwa politiki. Uretse ibyo, Boko Haram nayo iteye impungenge yarahiye ko izaburizamo aya matora. Imipaka ya Nigeria irafunze kugeza ejo saa sita y'ijoro ku isaha ya Nigeria. Muri Uganda, polisi y'igihugu iratangaza ko ifite amakuru nyayo yemeza ko Al-Shabab irimo itegura igitero i Kampala. Mu itangazo yarayishyize ahagaragara, polisi iravuga ko icyo gitero gishobora kwibasira ahantu hajya abantu benshi. Iryo tangazo rije rikurikira irya ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala yashyize ahagaragara ejo bundi kuwa gatatu, naryo rivuga iby'icyo gitero. Mu kwezi kwa karindwi mu 2011, Al-Shabab yagabye igitero mu murwa mukuru wa Uganda cyahitanye abantu 70. Muri Yemen, indege z'intambara z'ibihugu by'Abarabu zikomeje kurasa ku nyeshyamba z'Abahuti ziribanda ku bigo bya gisirikari n'umurwa mukuru Sana, cyane cyane ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Abahuti batangaje ko izo ndege zimaze kwica abantu 18 no gukomeretsa abandi 24. Naho umuvugizi w'igisirikare cy'Arabia Saudite kiri ku isonga muri intambara yatangaje ko badateganya kohereza muri Yemen abasirikare barwanda ku butaka ngo kereka babonye imirwano ihinduye isura. Arabia Saudite ivuga ko ifatanije n'ibihugu 10, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ibafasha mu rwego rw'ibikoresho n'ubutasi. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan amaze kuvugana na mugenzi we wa Amerika Barack Obama kuri telefone, nawe yatangaje ko yiteguye gutanga inkunga y'ibikoresho. Hagati aho, Perezida wa Yemen Mansour Hadi yaba yarabashije gucika inyeshyamba z'Abahuti ubwo zarasaga ingoro ye mu mujyi wa Aden, ubu ngo yaba ari i Riyad, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, nk'uko byemezwa na televiziyo zimwe na zimwe zo mu Barabu. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry na mugenzi we wa Irani Mohammed Javad Zarif baraye basubukuye imishyikirano yabo mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ejo kuwa gatandatu hazaza. Rero ejo hazaza mugenzi wabo w'Ubufaransa Laurent Fabius azabasangayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanije n'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudage bihaye itariki ntarengwa ya 31 y'uku kwezi kugira ngo babe bagize icyo bageraho na Irani. Basubitse inshuro ebyiri zose itariki ya nyuma bari bihaye mbere. Ubu barasaba barasa n'abafite umugambi wo kubona icyo bashobora kumvikanaho. Basaba rero Irani ko yemera kwitazakora intwaro kirimbuzi cyangwa bomba atomique mu rurimi rw'Igifaransa, nabo bakayikuriraho ibihano bayifatiye bimereye nabi ubukungu bwayo ku buryo bukabije. Ejo perezida wa Irani Hassan Rouhani yahamagaye kuri telefone mugenzi we w'Ubufaransa François Hollande na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron, yabasezeranije ko Irani itifuza gutenguha isi. Umutwe wa Hamas wakoze ibyaha by'intambara igihe warwanaga na Israeli mu ntara ya Gaza mu mwaka ushize, n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ubyemeza. Amnesty International iratanga ingero ivuga ko ibisasu bya Hamas byahitanye abanyayisraeli b'abasivili batandatu, harimo akana k'agahungu k'imyaka ine y'amavuko. Ibindi bisasu bya Hamas byaguye mu nkambi y'impunzi z'abanyapalestina bihitana abantu 13 barimo abana 11. Ndabashimiye, turongera mu nshamake mu kanya.
Turagushimiye Thomas ku makuru uhejeje kudushikiriza. Turasubira rero mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'inkuru nyamukuru. Nkosazana Dlamini Zuma, perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ari mu rugendo rw'iminsi ibiri rw'akazi mu gihugu cy'u Burundi. Ku bindi kuri iyi nkuru twumvirize Edi Gwema.
Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, kuri uyu wa kane yatangiye urugendo rw'iminsi ibiri rw'akazi mu gihugu cy'u Burundi. Itangazo dukesha uyu muryango rivuga ko urwo rugendo rugamije gushyigikira u Burundi muri iyi minsi bwitegura amatora ateganyijwe hagati y'ukwezi kwa gatanu kugeza mu kwa munani uyu mwaka, arimo n'ay'umukuru w'igihugu. Biteganyijwe ko Nkosazana Zuma azagirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, abayobozi bakuru muri guverinoma n'abagize komisiyo yigenga y'amatora. Abandi azabonana nabo barimo abagize imitwe ya politiki, abagize amashyirahamwe ategamiye kuri leta, imiryango y'urubyiruko n'abagore, kimwe n'abayobozi b'amadini.
Hussein Rajabu yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD akaba aheruka gutoroka ibohero yari amazemwo imyaka irenga indwi. Yavuze ko bidatangaje kubona hari abanywanyi bakomeye b'umugambwe CNDD FDD batemera ko Perezida Pierre Nkurunziza asubira kwitoza. Ibi Hussein Rajabu abitangarije Radio Ijwi rya Amerika inyuma yaho atangarijwe amakuru avuga ko abanywanyi bakomakomeye bo mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi bariko barandikira umukuru w'igihugu ari benshi bamusaba kutitoza. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe kuri ibyo biriko biraba muri CNDD FDD yabo bari ku butegetsi ntibidutangaza, kuko twari tuzi yuko bizoba, kandi twabirindiriye kuva mu 2007. Twari tuzi neza yuko bageze ku mayira abiri ibyo bizoba. Icyo twapfuye kinini na Petero Nkurunziza nuko twabonye ko ashaka gutwara, si ibyo biringo bitatu gusa, ni biringo byinshi. Kuko hariho ibindi biharuro afise, yamye atwereka yuko Imana mushobora vyose yamweretse yuko azova ku butegetsi arekuzwe n'urufu cyonyene.
Abo bantu bo mugambwe CNDD-FDD bari kwandika ayo mabaruwa baguriranye cyane cyane inyuma yaho mu viriye mu ibohero rya Bujumbura, bo barabantu bagushikiye.
Mu bisanzwe sinavuga yuko ariho ari abantu badushigikiye, kuko muri bo hariho bamwe bamusanga bagirizwa amadosiye amwe amwe bama bavugwa, ariko igikuru kuri twebwe ni uko abenshi muri bo bitavye ikoraniro kaminuza ryo mu 2004 mu kwezi k'umunani, itariki 28 z'ukwezi k'umunani. Urumva barazi neza yuko umukuru w'igihugu ariko ararangiza ikiringo cyo cya kabiri. Igihe twabibabwira bo babona umenga no gufina, babona umenga no kwanguha, babona umenga n'ibindi bintu turondera, none baravyiboneye.
Icyo kiringo kiri mu mpari ni kibazo gishobora gukemurwa n'abantu banonosoye itegeko shingiro ry'u Burundi constitution, kuko hariho ingingo nyinshi ubona ko zinyuranye kuri byerekeye icyo kibazo.
Nukuri ivyo ni vyitwazo. Ivyo ni vyitwazo kuko twebwe tuja mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD. Igihe umuhari CNDD-FDD wahinduka ukaba umugambwe. Hari nyuma yayo masezerano ya Arusha. Wanashaka twari twamaze gutangura n'ibintu by'impinyanyuro y'ibwirizwa shingiro. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza arazi intererano yacu nawe nyene arimo mu bijanye na rya bwirizwa shingiro twategerezwa kunganira.
Hari amakuru ariko aravugwa muri iki gihe aho hariho abanyapolitiki canke abandi bantu abarundi barongoye amashyirahamwe canke eka abarundi no kugatwe kabo bifuza ko ba leta infata kibanza, ariko hano kwibutsa ko bamwe mu banditse amakete bo mugambwe uri ku butegetsi bavuze ko badashigikiye uwo mugambi wa leta infata kibanza. Mwe muhagaze he kuri iyo leta infata kibanza ivugwa?
Mu bisanzwe leta infata kibanza sinziza kuko hariho abanyepolitike bamwe mwarabibonye, hariho imigambwe imwe imwe mwarabibonye muri kahise yamici ishaka kwikika mukiza kugira ngo isimbira ku byicaro bimwe bimwe. Ivyo rero twebwe tuvuga nuko gusa twahuye n'ingorane, novuga yuko demokrasi yahuye n'isanganya. Iyo sanganya rero twahuye nayo nuko ubutegetsi burongowe na Petero Nkurunziza budakeneye amahiganwa. Ntibukeneye kuvyukuri guhiganwa. Raba abanyepolitike bari hanze batari bake, abandi bafise amadosiye babaremetse ku gahanga kandi atamakosa bafise. Ehe, abanywanyi bamwe bamwe b'imigambwe tuzi yuko bakomeye mu migambwe imwe imwe baracafunzwe. Mugabo kubera yuko atashaka rihari ryo guhiganwa bashaka bajya mu matora hari utwo tunenge twose.
Ayo makuru umushi yanahera Jabu Hussein avuga ko cyane cyane bavuga iyo leta ifata kibanza ntiyoba yemeza ibintu abatetse muri leta bamwe bavuga kuva kera ko abatavuga numwe na leta baba bipfuza ko ba ayo ma leta ifata kibanza kugira kukongwa ari bwo buryo bwonye bwushikira ubutetsi kuko imigambwe yabo ngo yoba ari imigambwe ijagajaga.
Oya, ivyo ni vyitwazo. Ingorane dufise nyamukuru nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yerekanye neza yuko adashaka amahiganwa, ntashaka guhiganwa n'abandi banyepolitike, ntashaka guhiganwa nabo bose haba mu mugambwe canke hanze y'umugambwe.
Hussein Rajabu yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Murakoze cane gose ku kanyamwa duhaye.
Murakoze cane.
Haheze igihe gito sentare nkuru mu Rwanda itesheje agaciro ukunguruza kubushikiriza manza mu rubanza rw'abagirizwamwo Dr. Runyinya barabwiriza ivyaha vy'ihonyabwoko. Uyu Dr. Runyinya yahoze ari umujanama mu vy'imigenderanire n'amahanga wa Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yapfunzwe imyaka 16 agirwa umwere na sentare nkuru ya Huye. Mu nyuma yaho ubushikiriza manza burunguruza. Ni nkuru ya Eric Bagiriwe ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Nta ruhande na rumwe ruhagarariwe kubaburanyi bombi mu isomwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwajuriyemo burega Dr. Runyinya barabwiriza. Mu gihe kitagera ku isaha umucamanza ntashingiro n'imwe yahaye agaciro muzi ubushinjacyaha bwahereyeho bujurira. Uyu Dr. Runyinya yahoze ari umujyanama mu by'ububanyi n'amahanga wa Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ubushinjacyaha bwashingiraga ku nyandiko yandikiraga Perezida Habyarimana mugira inama. Ni inyandiko buvuga ko zibumbatiye ibyaha bya Jenoside. Ariko umucamanza mu rukiko rukuru avuga ko mu isesengura yakoreye izo nyandiko yasanze zirimo inama Dr. Runyinya yagiraga Perezida Habyarimana kukwishyira hamwe kw'Abahutu, ko nta hagaragara umugambi wo kurimbura Abatutsi, kandi ko nta n'ubufatanyacyaha muri uwo mugambi. Ubushinjacyaha kandi bwaregaga Dr. Runyinya gutangiza imikwabo n'amabariyeri yicirwagaho Abatutsi. Urukiko rufatiye ku miburanire. Mu isesengura ryarwo ruvuga ko iyi nzobere mu by'ubuhinzi yerekaga Perezida Habyarimana ingamba yagombaga gufata nyuma y'igitero cy'inkotanyi muri 90. Ibivugwa n'abatangabuhamya ku manama Dr. Runyinya yagaragayemo mu mugambi wo gushishikariza Abahutu kurimbura Abatutsi nabyo urukiko ruvuga ko nta shingiro bifite. Imanza ubushinjacyaha bwashingiyeho bujurira buvuga ko zihura n'urwa Dr. Runyinya. Banyirazo bahamwe n'ibyaha bya Jenoside, umucamanza Madame Alice Rurisa avuga ko zihabanye n'urubanza bwajuriyemo burega Dr. Runyinya. Naho ku butumwa Perezida Juvenal Habyarimana yatangiye kuri radio y'igihugu ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga Abahutu gukora Jenoside, urukiko rwo ruvuga ko ubwabwo nta moko yumvikanamo kandi ko bwari bugamije guhamagarira Abanyarwanda gushyira hamwe. Amabwiriza n'ibikoresho gakondo ubushinjacyaha bwavugaga ko Dr. Runyinya yabitanze mu gukora Jenoside, urukiko ruvuga ko nta kimenyetso na kimwe kibigaragaramo kiganisha kuri Jenoside. kukuba kandi bwaramuregaga gushinga umutwe w'interahamwe wijanditse muri genocide nabyo nta gaciro umucamanza yabihaye. Nyuma y'isesengura ry'ibyo byose umucamanza yateye utwatsi ubujurire bw'ubushinjacyaha mu ngingo zose bwashingiyeho, bityo ategeka ko imikirize y'urubanza ya mbere hamukwiri Dr. Runyinya kaguma hanze y'uburoko. Nta marangamutima yagaragaye kuba mu muryango wa Dr. Runyinya bakunze kumuherekeza siragira mu nkiko. Madame Agnes Uwamariya umufasha we yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuba Dr. Runyinya abaye umwere ubugira kabiri bitamutunguye. Namubajije niba ntacyo bacyamutashya cyumva ubujurire bw'ubushinjacyaha nyuma y'imyaka 16 umugabo we yaramaze mu buroko.
Oya, nabwo batwari dufite kandi ibiriya bibaho imyaka 16 ntabwo ari ikibazo cyane, na 20 wayimara ntabwo ari kubera ko n'igihugu kiba kitagukunze ubujye gutebera babonetse buraboneka.
Ibivugwa n'umufasha wa Dr. Runyinya ntibiri kure y'ibya Maître Mutembe wamwunganiraga mu mategeko nubwo atarari mu rukiko.
Nishimiye rero ku rukiko rwaciye urubanza rutahugamye kandi nibyo nari niteguye
mwari mwizeye
kabisa nizeye ko azatsinda nta bimenyetso nta bimenyetso bari bafite.
Mushobora kuzaregera indishyi?
Oya, ntabwo byo biraza, wenda bizaza ariko ministere publique yamukurikiranaga ntabwo byari urwango ikindi nabo bakoraga akazi kaho. Iyo bageze baturiya muntu arakekwa w'icyaha nta kundi ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bagomba kumukurikirana, ariko noneho babona ko yababe umwere nta kundi bakabyemera bakabyakira bati. Ndishimye cyane rwose. Runyinya yarakwiye kuba umwere kandi n'umwere koko.
Ubushinjacyaha bwabwiye Ijwi rya Amerika ko bwanyuzwe n'imyanzuro y'urubanza kandi ko nta bundi buryo bushoboka bwo kujurira kuko urubanza rwahindutse itegeko, yewe no kurusubirishamo ngo byagorana kuko nta ngingo nshya bufite. Bwana Alem Kurarinda, umuvugizi w'ubushinjacyaha:
ubu ngubu noneho ntabwo turabona kopi y'urubanza ngo tuyisome tuyisesengure mu buryo bwimbitse tumenye impamvu z'ubujurire zateshejwe agaciro. Gusa icyo nababwira ni uko niba icyemezo cyafashwe kikavuga yuko ari umwere mu rwego rw'ubujurire, nta kindi tugomba gukora no kubahiriza amategeko. Ubujurire bwa kabiri ntibushoboka, kandi nk'uko nabivuze ntangira, icy'ingenzi ni uko ubutabera bwuba bwabaye nicyo tuba twaragiye umucamanza kandi tugomba kubahiriza ibyemezo afashe. Birarangiye nta kindi gishoboka ko itegeko ntabwo ryemera yuko umuntu ajurira kabiri. Igishoboka ni ugusubirishamo urubanza ingingo nshya, kandi ndumva ibyo ngibyo nta ngingo nshya zindi zihari. Byagombaga kuvuga byose byaravuzwe mu rwego rwa mbere, byaravuzwe mu rwego rwa kabiri, ni ukuvuga ko urubanza rurangiye rubaye itegeko.
Uyu Dr. Runyinya barabwiriza yaregwaga ibyaha bikomeye bya Jenoside birimo gucura umugambi wa Jenoside, gushishikariza no gutanga intwaro zakoreshejwe muri Jenoside mu cyahoze ari prefegitura ya Butare. Ni ibyaha umucamanza mu rukiko rukuru aje amuhanagura hashimangira uwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, kuko nta bimenyetso simusiga ko yabikoze. Uretse kuba yari umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana, Dr. Runyinya yari n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mbere ya 1994, akaba kandi yari perezida wa MRND muri Butare, ishyaka ryari ku butegetsi mu gihe cya Jenoside. Dr. Runyinya barabwiriza wahoze ari umujyanama wa Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ari muri bake babaye abere mu bategetsi bakuru baburaniye mu Rwanda ku byaha bya Jenoside. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri iki gihe amatora yimirije mu Burundi, Radio Ijwi rya Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko, tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu byerekeye politike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, urwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwiza tunga, kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo ku itegurwa ry'amatora, hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano, akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazoba ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi, eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese, Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Burundi, iyo abanyepolitike bariko barategura imigambi yo gushikiriza abanywanyi babo mu matora, ni gake cyane urwaruka rushigwa imbere, kenshi bakagwibuka ibintu biyangaye mu kurutuma konona. Urwaruka rero, nk'uko umuhinga mu vya politike Jean Salatiel mu ntuno twiwe abimenyesha, ngo mu bihe by'amatora uruhara rwago ngo ni ugusaba mbere rukanategeka ko abajejwe gutegura imigambi y'imigambwe ko ikibanza cyabo kigaragara mu byo baba ariko barakora byose, gutyo uwo bashigikiye aramutse atsinze nabo nyene ngo baraheza bakakura akoyoko. Nivyo Desire Hatungimana adushikiriza.
Muntwaro rusangi ntawarakwiye gukumigwa
mu migambi y'igihugu haba ugwaruka abakenyezi abasaza bose bategerezwa kuronka ikibanza cyabo hano mu Burundi sagaseseshwa rumuri misi yose y'amatora yimirije ugwaruka rurakoreshwa haba mu byiza canke mu bibi mu byiza bishika gake cyane nkiyo bagenda kwigina insinzi y'uwo baba bashigikiye mu gihe ugwaruka turavye muri kahise ku Burundi gwakoreshejwe cyane cyane mu mabi Burundi bwagiye buracamwo mu makuba igihugu caciyemwo mu mwaka w'1972 ugwaruka gwajerere gw'umugambwe w'adasigana iprona ngo gwakoreshwa cyane cyane mu guhagarika abicwa mu mwaka w'1993 haravutse ugwaruka bitabaje debu gw'umugambwe sawanya frodebu gwakoze amabi akomeye cyane mu Burundi mu nyuma havuka abo bita abasanze sheke n'abasande fete bakoreshwa mu kuzibira amabarabara ico bita ville morte mu rurimi rw'igifaransa tutebagiye ko ugo gwaruka gwakoreshwa mu kwica wadasangiye ubwoko bamwe muri ugo gwaruka barafashwe barafungwa mbere abandi barapfa babanyapolitike biraramiye kandi intandaro ya vyose aribo bayiteye ugwaruka rero iyo amatora yegereje rurakoreshwa cyane cyane n'abanyapolitike ariko iyo hageze amagabura nyama ntiheza ngo rushikigwe nuno munsi iyo ngendo iribonekeza hano mu Burundi aho gwaruka gwa CNDD FDD imbonera kure gwamagwatanye mu mitwe n'urundi gwaruka go mu migambwe itavuga rumwe na leta umuhinga mu vya politike Jean Sarasiere muntu n'utwiwe amenyesha ko ugwaruka gwategerezwa gutegeka abarongoye imigambwe mu gushiraho imigambi ngendegwa ko bazoshira imbere mu gihe bazoja guhiganwa n'iyindi migambwe kugira abo bashigikiye baramutse batsinze nabo nyene iyo ntsinzi igira iki bamariye
no gutera igitsure abanyepolitike bakabereka yuko mu migambi bariko barategura ugwaruka rufise uruhara runini ya gutegura no muguterera ivyiyumviro boshira mu migambi bazokorera igihugu nokuvuga iki nokuvuga nk'umugambi yerekeye ugwaruka aho abanyepolitike botegerezwa kuza gusaba ivyiyumviro no gushiramwo ugo gwaruka mu gutegura iyo migambi bazoja guhayanisha icya kabiri nuko botegisure babaza cyane cyane aho batoye ubwa mbere bashaka no kubwira abazotogwa yuko umunsi batoshira mu ngiro ivyo babemereye bazosura gukoresha iryo jwi mu gihe bizoshika bakabaka ubutegetsi bagasubira kandi bakanka yuko bakoresha
hano mu gihugu cy'u Burundi ni gake cyane uzosanga ugwaruka ruserukwe mu nzego z'igihugu ahubwo leta biraboneka ko atani imigambi irashe ifite ugo gwaruka kuko muri kino gihe abaheza za kaminuza ni benshi cyane ariko abaronke yo bajya gukora bari kurushi abanyapolitike bagaca babikorera ko bakabahendesha intica ntikize ataciheza ngo yamarire mu buzima haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu bindi bisagara by'u Burundi ugwaruka rumubikene ntangere aho bigoye kumenya uno munsi uwize n'utize Jean Sarasire muntu n'utwiwe agasabwa gwaruka aho guhendeshwa intica ntikize atakizofi bamariye mu buzima bwabo ahubwo nyabuna usaba abo banyapolitike kubaho uburyo buboneka ko gutunganya imigambi ya kazoza bakagira ico bimariye
ikikorwa ca mbere ugwaruka gukora ukwihatira gukora imigambi myiza yo kwiteza imbere ahubwo gasaba abo banyapolitike baza kubakoresha yuko ahubwo buryo kugira biteze imbere iryo bisaba yuko ugwaruka ruhindura inyifato mu byumviro nibatahure yuko muri politike umuntu wese arondera inyungu ziwe izo nyungu z'ugwaruka naho no kwiteza imbere no gutegura kazoza mugabo ntibibagire yuko akazoza bagategura babanje guhindura ivyumviro basanzwe bafise bibi bituma bashobora kugira ingorane mu gihe babakoreshejwe n'abanyapolitike
ugwaruka rero nkuko umuhinga bivuga iyo abanyapolitike barugize ibikoresho bakama baruhaye ikibanza rudafise na cyane cyane iyo bagomba kurutuma konona Jean Sarasire muntu n'utwiwe ahanura abo banyapolitike kumenya ko iyo gwaruka ruhawe ikibanza rudafise mu ntumbero yo konona ko mu nyuma ingaruka ziba mbi cyane ari nico gituma ugwaruka aho ruri hose gukwama rushira imbere kazoza kabwo imbere yo gukora icyo cyo cyose rugahanuza rukamenya koko gutandukanya icatsi n'ururo. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Iyi ni radio yacu, programme y'ikirundi n'ikinyarwanda tubyashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Mu Burundi ni kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Njuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo muri iki gitondo. Thomas, mikro ni gwawe.
Urakoze Fide. Njuti zacu rero muri Nigeria baritegura amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu ejo kuwa gatandatu. President Goodluck Jonathan na General Muhammadu Buhari wavuye ku rugerero nibo bakandida baza kwisonga mu bipimo bishoboka kugeza ubu. Ejo bombi bashyize umukono ku masezerano biyemeza ko buri wese azemera ko azemera nta ngorane ibizava mu matora. Barasaba kandi abaturage bose ba Nigeria kwirinda urugomo n'ubwicanyi. Amatora yo muri Nigeria murabiza kunze kurangwamo ubwicanyi nko mu 2011. Bene ubwo bwicanyi bwahitanye abantu bagera kuri 800. Abaharanira umwanya w'umukuru w'igihugu bose hamwe ni 14. Imipaka y'igihugu irafunze kugeza ejo saa sita y'ijoro ku isaha yo muri Nigeria. Muri Uganda, polisi y'igihugu iratangaza ko ifite amakuru nyayo yemeza ko Al-Shabab itegura igitero i Kampala. Iravuga ko gishobora kwibasira ahantu hajya abantu benshi. Muri Yemen, indege z'intambara z'ibihugu by'Abarabu zikomeje kurasa ku nyeshyamba z'abahuti ziribanda ku bigo bya gisirikari n'umurwa mukuru Sana, cyane cyane ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Abahuti baratangaza ko izo ndege zimaze kwica abantu 18 no gukomeretsa abandi 24. Hagati aho, perezida wa Yemen Mansour Hadi yaba yarabashije gucika inyeshyamba z'abahutu ubwo zarasaga ingoro ye yo mu mujyi wa Aden, ubu ngo yaba ari i Riyad, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, nk'uko amateleviziyo amwe n'amwe abyemeza. Ndabashimiye, mugira umunsi mwiza.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Yamara kuba afise imirongo ya FM mukanya murabandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi mubandanya kudukurikirana kuri FM 94.9 na 95.2. Ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho muja ni mukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba nk'uko mubimenyereye turabashikiza ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.